amakuru yuko Denise Abucumi Nkurunziza umukenyezi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye kwivuza hanze yatanguye kunugwanugwa mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Radio Ijwi ry'Amerika irayamenya ariko ibanza guhesha kugira ngo ibanze itohoze neza. Kuri uyu wa kane icari gihuha kiratera kiba inkuru yo kwizera, ariko naho nyene iradio Ijwi ry'Amerika iratenye na gato kugira ngo isubire gushishoza neza. Amakuru iradio Ijwi ry'Amerika imaze kuronka ava mu bitaro Aga Khan vya kaminuza i Nairobi muri Kenya yemeza ko Denise Abucumi ubu ari yagwariye. Ni radio na televiziyo Citizen ikorera muri Kenya yabitangaje mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu.
Naam, karibu tena. Mkewe rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, Denise Nkurunziza, amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Nairobi kwa matibabu zaidi baada ya kufikishwa nchini hapo jana akiwa anadaiwa kuugua virusi vya corona. Duru zinaarifu kwa Denise Nkurunziza.
Denise Abucumi agwariye mu gice kirimo abantu bafite indwara zo guhema nabi, trouble respiratoire mu Gifaransa, biranuganwa ko yoba yaranduye umugera wa corona, ariko n'amakuru ataremezwa na muganga wo muri ibyo bitaro. Namagara yiwe ntibizwi neza uko yoba yifashe, ko yoba arembye cyangwa atari byo. Icyo bikoze ku munsi w'amatora aheruka, Denise Abucumi Nkurunziza yabonetse ku ifoto ari gutora ingozi iruhande y'umugabo wiwe, mu maso yijiriwe nk'umuntu biboneka ko agwaye. Ikinyamakuru The Citizen cyemeje ko ku bantu batatu bacungerera umutekano umutambukanyi wa Perezida Nkurunziza bajanye, umwe muri bo byamenyekanye ko yanduye icyo kiza cya COVID-19. Aho muri Kenya hari bimwe mu binyamakuru byibaza ingene icyo gihugu cyemeje kwakira abantu boba bafite ibimenyetso by'indwara ya corona, kandi harasohotse itegeko rivuga ko abantu nk'abo batemerewe kwinjira mu gihugu. Muti none yinjiye gute? Amakuru aturuka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, kandi Ijwi ry'Amerika yagenzuye bihagije avuga ko indege yatwaye Denise Abucumi Nkurunziza yahagurutse saa 5:25 z'ijoro buca haba ku wa kane, yajanye n'umuganga wiwe hamwe n'umuforoma. Yatwawe n'indege y'umuryango nyafurika utanga ubufasha mu byerekeye amagara y'abantu AMREF mu mfunyafunyo y'Icyongereza. Abegereye ibiro by'umukuru w'igihugu baremeza badakekeranya aya makuru, gusa ntibatomora impamvu yuriye iyo ndege mu ijoro. Imbere yaho gato amakuru yizewe yemeza ko amatara yabanje kuzima ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi n'ababa mu gice ikibuga cy'indege kirimo baravyemeza. Denise Nkurunziza nabo bajanye boba batandetswe mu bitabo by'abasohoka n'abinjira ku kibuga cy'indege nk'uko isoko ryacu ry'amakuru rivyemeza. Icyo bikoze mu bitabo byabo by'inzira passport hoho haratewemo ibidodo. Ibi ni ikinyamakuru SOS Media gikorera mu Burundi kiravyemeza. Ibyo biruko mu gihe igitega ku mugwa mukuru wa politiki y'u Burundi kuva kuri uyu wa kane hatanguye igikorane cy'iminsi itatu cyatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibikorane nk'ibyo Denise Abucumi yamabyitabira ndetse akabirongora, agafata n'umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana iruhande ya Perezida Nkurunziza. Yamara kuri iyi nshuro Denise Abucumi siyari no ku rutonde rw'abazovuga ijambo ry'Imana Ijwi ry'Amerika rifitiye kopi nta wuriko. Abariyo babwiye Ijwi ry'Amerika ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari yari wenyene. Ku munsi wa mbere w'iki gikorane Perezida Nkurunziza yari yicaye imbere wenyine, iruhande yiwe hicaye umukandida aheruka gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, we wari kumwe n'umukenyezi wiwe. Perezida Nkurunziza mu ijambo ryiwe yaranagarutse ku ndwara ya corona, avuga ko bagikingiwe n'Imana.
Nimba mubona havugwa ikiza hirya no ku isi, mubwo mukabona twebwe twabanda dukorana kudusenga, tugira inyamamazo atanga amanzi, abantu bakajya ku mashure amasoko karema amasengero agakora atanga amanzi, ntimwibaze yuko ari ubundi buhinga bwinshi buhari. Ni ikiganza cy'Imana yerekana ko ari ikimenyetso kidasanzwe kuri igihugu cyacu Burundi.
Amatora meza, umutekano, mukaja kurima mu kimbura,
ahandi byatwamye byose dukomeje Imana yacu, ahandi byarakwamye. Nta kintu kinezere nk'umwungere uri kumwe n'abantu bawe mu ngoro y'Imana. Nabundi buhinga ubwo n'ubukuru bw'Imana, ikiganza cy'Imana kiri ku Burundi ku Barundi
mwese ndabona ngaho mwebwe hari n'umwe yambaye agahobera abantu ngaho mwebwe nira kambaye ngaho ari ukambaye ngaho hari n'umwe yambaye agahobera abantu ngaho
n'Imana ibikora ikabirema ikabikomeza. none mwebwe ngira ko musubije abanyamerika n'abanyaburaya amasabune n'amazi meze gukaraba amazi cyangwa amasabune atamane irimo byose n'ubusa kandi kimana ishaka ari kikora
mu Burundi hamaze kumenyekana abantu 42 banduye umugera wa corona umwe muri bo akaba yari yitabye Imana nubwo biri uko hari amakuru amaze igihe avugwa cyane ko hoba hari abantu benshi bamaze iminsi bitabye Imana bazize umugera wa corona Yamari radio ijwi rya Amerika ntirirashobora kuyemeza ku buryo ntasubirwamo kubera abategetsi b'u Burundi bateta amatelefone yabo iyo tubahamagaje igihugu cya Kenya naco kirimo abagwayi ba COVID-19 barenga 1340 abamaze kwitaba Imana ni 52 Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.